Imumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel, turahira hano muri leta zumwe za Amerika. Leta ya Perezida Joe Biden ivuga ko ifise ububasha bwo gutegeka abakoresha mu buzi gusaba nabo gutegeka abakozi babo hafi imiliyoni 84 ha muri Amerika kuzoba barafashe urucanco rwa COVID-19 hatarenze itariki ya 4 y'ukwezi kwa mbere umwaka uza, bitabaye uko bagasabwa kwama bambaye udufukamunwa no kwama berekana ko bipimishije burindwi. Sentare y'iyungururizo muri Amerika mu ndwi heze yabaye irahagarika iri tegeko rya leta ya Perezida Biden. Leta yisigura ivuga ko iyi ngingo itumbereye guhagarika uyu mugera umaze kwica abantu barenga 750,000 hano muri Leta Zumwe za Amerika. Amerika niyo iza imbere y'ibihugu byose ku isi mu kubura abantu benshi bahitanywe n'iki kiza. Amareta menshi arongoye n'abarepublikani yaravuze ko adashyigikiye iri tegeko rya perezida w'umudemokrate. Baburamatari bayarongoye hamwe n'abakoresha bamwe baritwaye mu masentare kugira iyi ngingo ihagarikwe. Bavuga ko gutegeka abantu kwicandagisha ku nguvu no kuguma bambaye udupfukamunwa birengeye ubutegetsi leta ifise. Ku makuru ya COVID-19 nyene, umukuru w'igisata cya OMS cya siyanse yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ariko arihweza ukuntu hobaho ubundi bwoko bw'urucanco rwa COVID-19 rushobora kuzotangwa rucishijwe mu mazuru mu gupompa canke ugocishwa mu kanwa. Umukenyezi Sumia Swami Natani yavuze ko urucanco rwo muri ubwo bwoko kokoroha gukoresha kandi abantu bogwiha bonye n'ubwabo ugereranije no guterwa inshinge biriko birakoreshwa muri iki gihe. Swami Natani yavuze ko hari incanco zo muri ubwo buryo 199 zimaze gutangura kugeragezwa mu gihe izindi 194 zikiriko zirigwa ko mu malaboratoire. Muri Yemen umenshi makuru w'umukenyezi yari yibungenze yarishwe na bombe ari mu modoka yiwe mu nzira aja kwa muganga kwibaruka. Umugabo wiwe yaramutwaye muri iyo modoka nawe nyene yarakomeretse nk'uko amakuru ava mu bajeje umutekano yabivuze. Iyo bombe yaterewe mu gisagara cha Aden kiri mu bumanuko bwa Yemen ahari icicaro cha leta. Ntawashotse yitirira ico gitero ariko hakekwa kw'abaroberi b'abahuti bashyigikiwe na Irani aribo bari nyuma yacu. Ahandi havugwa abantu bafuye ni nyubakwa y'amagorofa abiri agerekeranye ko yari yuzuyemo abaguzi hamwe n'abariko barivuna umusase yasenyutse mu buseruko bwa Turukiya ejo ku munsi wa kabiri. Ibomoke byayo bihamba abantu bashika 10. Iri sanganya ryabereye ku ibarabara rica ko abantu benshi mu gisagara cha Malatya mu gihe abantu bari buzuye amaduka bagura utwo batahukana mu mihana yabo aho bari ko barataha bavuye ku kazi. Mwefuga mu makungu kandi Pakistani zo kwakira inama izo biri mu Leta Zumwe za Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya muri iyi ndwi inama itumbereye kuganira kuri Afghanistani. Abategetsi ba Pakistani bemereye ijwi rya Amerika ko Amir Khan Muttaqi, umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu muri Afghanistani, nawe yatumiwe muri iyo nama iterekanijwe kuzoba ejo ku munsi wa kane. Intumwa nshasha ya Amerika muri Afghanistani Thomas West hamwe na bagenzi we b'Uburusiya, Ubushinwa na Pakistani bazoba barongoye intumwa zabo muri ibyo biganiro. Abo bategetsi yitezwe ko batera kamo leta ya Afghanistan ko gusangira ubutegetsi n'abandi hamwe no gukingira uburenganzira bw'abanyafghanistani harimo n'abakenyezi n'inkewa ari ibintu bikwiye.
Aloisi Igirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara cha Nashville muri leta ya Tennessee umugabo w'imyaka 26 yatawe mu mvuto inyuma yuko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapandekote rya Nashville Light Mission bariko basengeramwo ku munsi w'Imana urangiye
ngo yaratumbere bikinkoho narimwe uravye video ngemo igerekana ariko kandi niyumvisemwo n'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana niyumvisemwo ko ari gufatwa apfuye hanyuma ngerageza ndikumure tuke turiko turitabari
uwo ni Ezekiel Ndikumana umupastori mukuru wo muri iryo shengero igitigiri kinini c'abanyekongo bari bahungiye muri Uganda kubera ibitero by'abagwanyi byakozwe mu bice babamwo bya Chanzu na Runyini baramaze gutahuka basubira iwabo kubera ko hatabayeho ingwano ejo ku munsi wa kabiri mu Burundi amashyirahamwe y'abakenyezi n'abigeme ariyamiriza ibyashyikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka ku kibazo cyo gutorana ku bana b'abakobwa mbere ko tuza ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini duhere hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara cha Nashville muri leta ya Tennessee aho umugabo w'imyaka 26 yatawe mu mvuto inyuma yuko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapandekote rya Nashville Light Mission bariko basengeramwo ku munsi w'Imana urangiye mu pastori mukuru wo muri iryo shengero Ezekiel Ndikumana niwe yamuturutse inyuma aramufata mbere yuko atabwa mu mvuto n'inzego z'abashinzwe umutekano yavuganye na mugenzi wacu Frederic Ngundikije
ego nuko maze kubivuga kwa Mungu twari twinziye misa nkuko dusanzwe tubigenza hanyuma uyo muntu yinjira nkuko abandi binjira ariko kumure yarazanywe n'ubwizi bwa nabi hanyuma turiko turasozera misa twabonye ahaguruka asokora inkoho adufatira kinkoho nuko byagenze
mu bisanzwe umuntu abonye umuntu afite inkoho ikintu cy'ambere agira no guhunga ariko mwebwe siko mwabigenjeje ahubwo mwaciye mu mujako mu mutego mwereka gushika aba polisi bashika uyo mwete eka no mutego wo kurinda mwabukuye
buri kuri twavuga ko twashobozwe n'Imana ntibyari byoroshe mubo yaratumbere bikinkoho narimwe uravye video ngemo igerekana ariko kandi niyumvisemwo n'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana niyumvisemwo ko ari gufatwa apfuye hanyuma ngerageza ndikumure tuke turiko turitabariza nico cabiteye ariko kandi si ubushobozi twaba ko ari Imana yadushoboze na urabizi nk'umwagutumbere bikinkoho bitaba byoroshe
muri iki gihe igikorwa mwaranguye mugakiza abakristo kandi abantu bibaza ko uyu muntu ari kugandagura abatari bake muri iki gihe mwaciye muhinduka mukaba umuntu kirangiranwa muri Amerika mwebwe mwazakiriye gute
twabirakiriye neza na cyane cyane dushimira Imana yabikishoboze kuko wari umwanya toroshe kugira icyo twokora ariko tubishimira Imana kandi tubyakira neza ko Imana itemeye ko tugwa ku musozi w'Imana cyangwa mu ihema ry'Imana
uyu mugabo Desire Baganda yashaka guhonya abandi ba Kristo n'umugabo mwari musanzwe bunze
twahora tumubona yinjira rimwe rimwe twaruheruka kumubona ngakurwo rusengero mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka
mwoba mumaze kumenya ikintu cyari cyamutumye aza muri iyo sengero
oya ntituramenye icyabitumye kandi natwe bumva turatangara nk'abandi nta wari yigeze kuvugana nawe no kuri uyu munsi nta wavuganye nawe yaricara ubwo rero tutegereze abajejwe umutekano kuko aricyo gikorwa cyabo tuze natwe twiteze kumenya icyabitumye
abakristo bo muri iyo sengero murimwo ari yitwa Nashville Light Mission Pentecost Church bifashe gute muri iki gihe
ntibisanzwe urabizi nyine ko hacaba ihungabana cyo mu mitima y'abantu bibaza byinshi natwe turimo biratugora no kuronka itiro biradutangaza cyane ntibyoroshe ariko dushima Imana kari bazima
Pasteur Ezekiel Ndikumana murakoze cyane rwose ku kanya nk'aha radio ishu ya Amerika kandi turabakije
namwe murakoze kuduha kanya nk'aka kugira ngo dushobore kugisha tuvuze ko byabaye
murakoze Frederic igitigiri kinini cy'abanyekongo bari bahungiye muri Uganda kubera ibitero by'abagwanyi byakozwe mu bice babamwo bya Chanzu na Runyini baramaze gutahuka basubira iwabo kubera hatabayeho ingwano ejo ku munsi wa kabiri inkuru y'Idonido tuyikesha umumenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi
amakuru dukesha umuryango wita ku mpunzi HCR avuga ko benshi mu bari barayi bahunze bamaze gusubira mu gihugu cyabo ukurikije itangazo ryasohowe n'uwo muryango abantu 111 nibo baraye bahungiye muri Uganda umubare w'umuryango uvuga ko wari munini cyane igihugu cyari kidaherutse kwakira icyarimwe. Umuvugizi wa HCR muri Uganda Roko Nuri yatangarijwe ibya Amerika ko muri abo 11,000 abenshi bamaze gutahuka.
Oh, the latest is that there are about 1,000 people now at Bunagana.
Ati, amakuru mashya nuko hasigaye abantu bagira ku gihumbi bari Bunagana, abandi 300 akaba barahitwa mu kibaya. Ibi bivuze ko umubare munini w'abari bahunze umaze gusubira muri Congo. Twamenyeshejwe ko iri tahuka ryatewe n'inama hagati y'abayobozi ba Uganda na Congo baje kumenyesha abahungaga ko umutekano wagarutse mu bice byabo ko babisubiramo, ariko tuzi neza ko umutekano wa ku gace ka Congo utakwizeye 100%. Ubwo twe nka HCR ntabwo dusinziriye, tuzi ko igihe icyo ari cyo cyose ibintu bishobora guhinduka.
The four units are, you know, remain on high alert should the situation flare up again.
Uko nuko byari bimeze ku munsi wa mbere mu mujyi wa Bunagana aho ibyo bihumbi byari byahungiye.
Uyu mubare niho nawe ubona w'abantu benshi nka gutya, abandi bari kunyura iriya hirya mu Rwabara, abandi bari kunyura mu kibaya, abandi bari kunyura Busanza. Dushaka ngo tubashyire ahantu hamwe, ariko niba uri umusirikare uramenya urabutazanye imbunda mu gihugu cyacu, imbunda uyisubize iriya yo wayivanye wongere kubona kugaruka. Ndabamagiriye hatagira uwo dufunga.
Uwo yari Edouard Bizimana, umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisoro, ubwo yaganiraga na zimwe muri izo mpunzi. Nyamara ariko amakuru dukesha amasoko y'ijwi rya Amerika ari ku mupaka w'Ibunagana, abantu benshi biriwe bambuka basubira iwabo muri Congo, ku buryo ari bake cyane basigaye muri uwo mujyi, n'abandi bake bari bamaze kugera inyakabande aho impunzi zisanze zakirirwa. Navuganye na zimwe mu mpunzi ziri aho Ibunagana zimbwira ko nazo ziteganya gusubira muri Congo.
Umutekano ntabwo wari wagaruka neza, bamwe bari gutaha n'abandi bakaza.
None wowe wafashe uwuhe mwanzuro, nawe uri gutaha wo cyangwa uri kuma Uganda?
Oya, ngenda cyari hano kuko ntayo nari nabona ko ari byiza. Nta rusaku twumvishije, nuko tuzi yuko ahanini cyane habaga nk'ingaruka. Amasasi gagambye menshi ejo, umuti ntayagambye. Tugura yuko ejo twataha tubonye nta kindi kibazo kibaye. Tubaye bukeye neza ntitubone ko hari izindi mvururu twataha.
Nange biva ngo ndahejo. Ngo ndi kumva ngo babasubije inyuma, ariko ntabwo tubizi neza niba bimeze bite.
None se ubwo nusubirayo uraba wizeye umutekano wawe?
Ni ugupfa kugenda gusa tukareba byongeye twanagaruka. None se twakora iki?
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyaragitangaje ko umutwe w'abarwanyi wa M23 ari wo wagabye ibyo bitero mu karere ka Rutshuru ahitwa Canzu na Runyoni, ariko uwo mutwe wabihakanye. Mu itangazo wasohoye uno munsi, perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yateye utwatsi ayo makuru avuga yuko aribo bateye muri ibyo bice. Bisimwa yavuze ko M23 bagiranye ibiganiro na leta ya Congo, kandi akaba yagitegereje ko amasezerano yavuye muri ibyo biganiro yashyirwa mu bikorwa. Yibutse ko umutwe w'inyeshyamba za M23 watangiye intambara muri Kivu ya ruguru ya Congo mu wa 2012, ari kuza kujya mu biganiro by'amahoro na leta ya Joseph Kabila bisoza impande zombi zigeze ku masezerano yasinyiwe i Nairobi mu wa 2014. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugushimire Ignatius kuri iyo nkuru. Mu Burundi, amashyirahamwe y'abakenyezi n'abigeme ariyamiriza ibyashyikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka ku kibazo cyo gutorana ku bana b'abakobwa. Eroje buri kaneza niyo nkuru dufite ari Nairobi muri Kenya.
Ibintu byo gutorana mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu mujyi, mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'Abarundi.
Undi Daniel Gerard ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi aha yari mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi mu mpera z'indwi iheze. Ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko aragira mu ntara zitandukanye muri kino gihe c'akaruhuko ku bashingamateka kamaze indwi irenga, ahagendera abonana canke agahura n'imirwi itandukanye. I Muramvya yagarutse ku kibazo co gutorana ku bana b'abigeme mu gihe yaganira n'abaserukira amadini n'amashengero. Atakuje umuntu wa yavuze ko hataragera ko Abarundikazi batorana yagiriza abagore bize kugumura bagenzi babo batarore ku ntebe y'ishure.
Ibintu byo gutorana mumisi heze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu mumuji barabivuga cyane muga tuza gusanga ko ari abantu bize gusaba bivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi iki kintu rero muri leta eka no mu bandi bari hafi ya leta baragerageje kubibaza abenegihugu barasaba rya abantu bakuse abagabo barabaza bakenyezi cyo bahuye bati oya akire kare 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 ati itegeko cyo gutorana bituma abakenyezi n'abakobwa batorana iwabo ati hatsoba ingorane zidasanzwe atubuho nyene baricana uko imigenzo y'abarundi imeze imico y'abarundi imeze ntiharagera aho twovuga ngo dushyireho ibyiriza cyo gutorana ibyo ukunda
Justine Nkurunziza ari mu bagize amashyirahamwe yigenga bahunze igihugu akaba mu ihuriro ry'abagore n'abigeme bahanye amahoro byitiriwe n'amahoro asanga mu bihe bya none n'ahato umukuru w'urwego nk'inama nshingamateka atamuntu akwiye kwemanga kwa bana batangana mu muryango
uyu mushinga nta hejelase ibihe agezemo nibihe isi igezemo ibindi bihugu aho bigeze turavye nabo babanye bacu mu Rwanda ko ibwirizwa shingiro ringanisha abana bose abo bana b'i Burundi b'abahungu n'abakobwa kubera iki babo batangana umwana w'umukobwa yazize iki wamuvyaye ngo umushire he cyinshi kibazo gikuru umuntu akibaza ati mbega umuganga CNDD-FDD bapfuye iki n'abo bana b'abakobwa ahubwo niwe twibaza yuko ariko aragumura abanyagihugu ni kuri n'ijambo ridakwiye umukuru w'inamashinga amateka yo kwigarura
Pamela mweza na watu walishira hamwe jabige mebila ruki wabo agela nyimvugo ya ndabirabe atuwaina mashinga mateka Burundi nugushaka gusuri za wakenya zimubuja
Mirakunda gushika nukule wa mwarafa matongo chane kuweliki ega siki ndivafa nukwata abgizu wa lihari na tegeko lihari disigura neza uko umuhumu gawa torana changu umuhumu dimwa tuleke kumugu umuhumu gawa ukumu na torana aloku yenda chane awoho ni masura kuandika tuti abarundi wanga na gute mulitija milioni tumina zinga hebra za barakura andike ati abarundi ni miliyoni 5 cyangwa 6 baranja bigitsina gabo bafite uburenganzira bukwiye bwo kuba barundi
Justine Nkurunziza yibaza ku ijambo nk'iriye ku kibazo kiraba abantu benshi bishobora kwega matati n'indyane
n'ibintu biteye amatitane kuko bishobora gutuma abantu bose bica bisubira inyuma y'ikirenge intambwe twari tugeze ko mu kuhimiriza abantu yari intambwe nziza cyane mbega abo bantu bize akuma avuga ngo bari kubarateranya abandi none ko Imana yabahaye ubwo bwenge bwo kwiga no kubona kure bahebe babihogwe
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo bamwe mu bakenyezi ndabirabe yemeza ko bagumurwa n'abizera bivuga ko abana bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero
Chikawa cha utora na mujango niko tutora na twese Ata hunze sabi hufuga ngo muhungu kwe kutwara hivi ngo mkwabuga ngatwari Bakwe vjose kubinganya kukawa na wose na mwana ni kinoni Chia sosaba leta niko dutunga niliza Ikabuga nuko tafuja kufuga ngo muhungu kwe kutwara ngo bjishi kurushu mkoka
Nuko umuzi ya dakuye kuroba naravana Aba hungu na wakwabuga ngo basambanye inuze gane umugawane Wose naravana
Kugezubuna hatele kwa juku tora na murundi lihari Habavzee ichangu mvzee ichangu na habavuka na mu gihe ababyeyi bashengeye nibo biyumvikanira uko umwana w'umukobwa ahabwa umwandu wiwe abahungu bo nubwo biza mu ngorane rimwe na rimwe baza hasi amatungo yasizwe cyane cyane amatongo n'atategeko rirajaho abakobwa bitwariye basaza babo muri za sentare ibirego byabo birakirwa mugabe ingingo mucamanza yifata yisunze bwizwa nshingiro n'andi mategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ku mukono canke naho akisunga uko nawe yarezwe n'ivyo yemera mu mico n'imigenzo umukuru w'inama nshinga amateka yifuza ko bigumuka ibihe bidashira Eloje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloje mu gihe ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe ribandanye Glasgow muri Ecosse umurundi Jado Nkurunziza umwe mu rwaruka ruharanira ibidukikije witavye iyo koraniro yaronse agashimwe kuwukiri muto yitanze by'akarorero kurusha abandi muri uyu mwaka mu byerekeye gukingira ibidukikije naravuganye nawe ku telefone ari mu gisagara cha Glasgow aho yatanguye avuga uko yakiye ako gashimwe
agashimwe narose ejo kumugoroba agashimwe ba rwaruka ukuba kwitanze kurusha urundi mu bikorwa byo kwitikije hama bararazi ikorwa twakoze hama barabona yuko twitanze cyane kandi fashukana kwaje kugira shimwe rwaruka kose ko mu Burundi kuko je nabikoze cyangwa kugutwaruka turi kumwe hama murazi ko nyane cyo yavuze yuko ngo turi kumwe twese birashoboka hama twebwe twagiye hamwe n'urwaruka turakora ibikorwa bitandukanye cyo kugira twerekane yuko kinyiruzo cyo tomatse kugira ibyacu tumaze kubikunda no kubikundisha abo tungana nabo turuta n'abaturuta hama aho gashimwe n'ukuri ndagomba ndabwire ko kaduteye intege cyane kuko babonye yuko tatamba twirorera kandi ibikorwa dukora hari ababishima hama ndashimye cyane bivuye ku mutima cyane yarishoboye umukuru w'icacu w'Uburundi kuko yankeje kandi yakeje ugwaruka kose twabikoranye sijewe ndabikoze jenyene mba ndamushimwe rimwe bivuye ku mutima cyane kose shimira n'abandi bose bamwe badukeza
ako gasimwe kazobaha inguvu kurushiriza mu rugo rwamba rwanyu rwo gukingira ibidukikije muri make
nagoma ndababwire yuko n'ukuri twebwe twatewe iteka ku mutima muto gusesanguye mukaturaba n'ukuri twagiyeho cyane kuko twaradukora tutazi yuko ibyo dukora ari abantu benshi babiraba hama biraduhaye inguvu byaduhaye gukora cyane kuko umwe nababwira ni nava ngaha Glasgow nkashika mu buca cy'u Burundi tushika ntunganya ibindi bikorwa gushasha kandi nshiremwe inguvu nyinshi nababwira ko nzokwitira n'inshuro zishika nk'igihumbi kugira n'urundi rwaruka tutarakora ibyo bikorwa byo kwinjira udukikije no kubyitaho no kugerageza guhindura ishusho y'igihugu cyacu kurushaho uko twayisanze kugira bibe byinshi cyane kandi n'urwaruka rutitara ari rwinshi nababwira yuko byaduhaye ingufu kandi byaduhaye gukora cyane kurushiriza aho twari tugeze
naho kuri iyo nama iri kiraba ku rwaruka ruri ngaho i Glasgow kuri iryo koraniro mpuzamakungu ku ryake kugwanya ihindagurika ry'ibihe mwaragize imyiyerekano mu mpera z'indwi aho mutashimishijwe n'amajambo yashikirijwe n'abanyepolitike bari ngaho abategetsi b'ibihugu n'amareta ku isi Obama akaba yarashikirije ijambo ejo abaha inguvu muri rusangi mubibona gute ijambo cyane cyane Obama yababwiye ryarabahaye inguvu muri make
ubwira yuko twatewe itekano kuba turiko turaganira n'uwo zarongoye igihugu cya Amerika Barack Obama hama ingera duteye akama tubwira ko twebwe tukiri abaje twebwe tukiri young people tutegerezwa kuba twokora cyane kandi tugakura amaboko mu mpuzu tukigisha abo turuta tukigisha urundi rwaruka tugafashanya tugakura amaboko mu mpuzu tugakorera inosi yacu nababwira yuko byaduteye intege kandi nababwira yuko imyiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu ngaha Glasgow mu mujyi wose wa Ecos ugaruka rwose twagira ngo kubwira ruvuga tuti ntidushaka yuko biguma biri mu majambo ahubwo ntibije mu bikorwa nubabwira yuko natwe aho tuzotahira tuvuye muri no koraniro ugaruka rwose tuzoba rwaje ruserukira ibihugu bitandukanye tuzogenda dushikira mu bikorwa ama ese bazobafashe tuguma tubasaba nk'abatwegereye kugira babishyire mu ngiro hama tuzogaruke mu mwaka uza tugenda mu gihugu cya Egypte tuvuga tuti n'ukuri ibyo mwatwemereye hari ibyo mwakoze n'ibindi mutakoze mugabo ibi mutakoze turabasabye mu bikore hama twebwe ugwaruka twiyemeje gufashanya mu bikorwa no kugira twese duturaye uko ibihugu byacu biko bitera imbere byerekeye kingije no ihindagurika ry'ibihe twese rero tusababwira uko turi ugwaruka guno munsi kandi turi ugwaruka gw'ejo gw'isi yose gw'ejo tutegerezwa kuba twitanga munsi kazoza kuno munsi twebwe tuko turabamwo ni kubera abasokuru bacu batwitangiye
murakoze turabashimiye Radio Ijwi rya Amerika Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirinde
mwaramutse neza ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 1983 President Ronald Reagan yabaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere wavugije ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani nyuma y'intambara yari yarabushenye ikaze mu kiganiro Amerikana Umubano mwiza uri hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabanjirijwe n'intambara mbi ibihugu byombi byarwanye yatangiye ite yarangiye ite Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 1941 Abayapani bagabye igitero gitunguranye ku cyambu cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu birwa bya Hawaii hagati mu nyanja ya Pasifika ni nko ku birometero 4000 uvuye mu mujyi wa Los Angeles uri mu burengerazuba bwa Amerika nkuko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika igitero cyahitanye kinakomerekeramo abanyamerika 3435 cyashenye cyangwa cyangiza indege za gisirikari 188 n'amato y'intambara 15 naho ku ruhande rw'abayapani abapfuye n'abakomeretse ntibageze no kwijana batakaje indege z'intambara 29 n'utwoganyanja duto duto dutanu. Amerika yarahababariye cyane. Bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku benegihugu arivugira imbere y'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi iteranye, President Franklin Delano Roosevelt yisiri ya tariki y'igitero umunsi w'umuvumo, le jour de l'infamie mu gifaransa, the day of infamy mu cyongereza. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byombi Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero n'Ubuyapani byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe intwaro za kirimbuzi bomba atomique mu Gifaransa za mbere na mbere n'iza nyuma mu mateka kugeza ubu ku kindi gihugu. Ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945 igisasu kirimbuzi cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima. Ako kanya mu kanya gato cyane cyahitanye abantu 80,000 nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi 3 ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1945 bomba atomike ya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki ihitana abantu bagera ku 40,000 ako kanya. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje. Abahanga mu by'amateka ariko bemeza ko bomba atomike za Hiroshima na Nagasaki arizo zatumye Ubuyapani bushyira intwaro hasi bwemera ko butsinzwe nta yandi mananiza. Nyuma y'intambara, perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye gusura Ubuyapani ku mugaragaro ni Gerald Ford mu kwezi kwa 11/1974. Abakuru b'igihugu bamukurikiye ku butegetsi barindwi Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump nabo bose basuye Ubuyapani mu rwego rw'umubano wihariye w'ibihugu byombi bamwe ndetse inshuro zirenze imwe. Utarajyayo ni President Joe Biden. Ijwi rya Amerika. Ronald Reagan yabaye rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu wasuye Ubuyapani ku mugaragaro mu 1983. Nibwo rero yabaye uwa mbere wavugiye ijambo imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubuyapani imitwe yombi iteranye ku itariki ya 11/11/1983 igisekuruza kimwe nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isenyaguye Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mu ijambo rye Perezida Reagan yaravuze ati niyumvisha neza ishyano ry'ihungabana n'ububabare. Mu gihe maze ku isi habaye intambara enye. Simvuga rero nka perezida gusa, ahubwo ndavuga nanone nk'umugabo ufite urugo, se w'abana na sekuru w'abandi. Inzozi zacu nuko intwaro za kirimbuzi zicika burundu ku isi. Abashinga amateka b'Ubuyapani bamuhaye amashyi menshi menshi cyane nk'uko tubisoma ku rubuga rw'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Politico cyangwa New York Times. Gusa rero ntaho intwaro za kirimbuzi zirajya, ahubwo ibihugu bitazifite nabyo bishaka kuzigira. Urugero na makimbirane muhora mwumva mu makuru kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika hagati ya Irani n'ibihugu by'ibihangange. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cyuyu munsi nagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteza amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com cyangwa se Facebook VOA radio yacu. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi wa mwahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti mukunda radio Ijwi rya Amerika, aha niho amakuru yaka kanya garukiye. Mugira umunsi mwiza, umunsi wa mahoro n'amahigwe. Mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.